Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki ndwi y'ukwezi kwa tanu mwaka 2018 ni saa kumi zo kumuhiramo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederica Nkurikije. Nkuko urwego rwigenga sense rw'igihugu cy'u Burundi rujejwe kugenduza ukuntu ibinyamakuru, amaradiyo na televiziyo bikora, rwabitangaje ingingo ihagarika ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika hamwe n'iradiyo BBC ku mirongo ya FM hamwe n'ikinyamakuru Le Renouveau yatangwe gushyirwa mu ngiro uyu munsi kuwa mbere. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi shortwaves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye z'u Burundi. Mu kiganiro mukuru urwego Sense Karenga Ramazani yahaye iradiyo Ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa Mungu yavuze ko iyo ngingo ishobora guhinduka mu gihe iradiyo Ijwi rya Amerika yotanga insiguro ku makenga urwo rwego rwatangaje, maze Ijwi rya Amerika rikanabandanya gutanga amakuru ku mirongo ya FM ajanye n'ibikorwa byo kwiyamamariza itora ry'amateko ahinyanyura ibizwa shingiro hamwe n'iryo tora nyene. Mu kurindira kw'ivyo biba uyu munsi twatumye abamenyesha makuru b'inararibonye kugira ngo turabire hamwe ingingo ngenderwa ko ziranga umwuga w'amenyesha makuru, ingingo umenyesha makuru wese ahari hose ategerezwa kugendera ko izo ngingo nk'uko ishyirahamwe SPJ nukuvuga mu Cyongereza Society of Professional Journalists rigenga umwuga ribivuga ingingo zitanu. Turaca ku mayange y'imwe imwe na Washington ntahe aho tubahamagarira ku murongo izo ngingo nazo tukaba twuzica ku mayange. Hariho gutohoza ukuri no gutanga inkuru y'imvaho, kwigenga muri uyu mwuga, kutagira uruhande umenyesha makuru yegamiye, kugendera ubuntu, kudakora ikibi, kwemanga amakosa mu gihe akozwe. Nkuko ingingo ngenderwa ko zigenga igikorwa cyo gutangaza amakuru mu Ijwi rya Amerika zivuga, amakuru atangwa uko ameze, ashobora kuba ari amakuru ahimbaye canke adahimbaye, ariko ategerezwa gutangwa uko ameze, yaba mabi canke meza. Kunonosora amategeko rero agenga umwuga w'umenyeshamakuru hamwe no gutegera kw'abamenyeshamakuru bashobora gutangaza amakuru atanezereza barya bishobora gufasha mu kugabanya mwikeko hamwe no kwinubana hagati y'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyapolitike ku mpande zose. Tutarinze rero kubatesha twatumye umushyira ntahe ngaha yatangaje umwuga yakoze umwuga wo gutangaza amakuru kuva kera. Umushyira ntahe Atanase Karayenga, muri bene za Atanase.
Muri bene za Frederic.
Murakomeye?
Ego turakomeye, tenda komeye.
Ego metri kumwe kandi n'umushyira ntahe Richard Kiramunda, asanzwe ari umuyobozi w'iradiyo Bujumbura International. Mushya ntahe Richard, niriwe neza.
Niriwe neza Frederic, taramukije kandi n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Murakomeye?
Ego turaho n'ukuri.
Bo, imbere yuko tuvuga kuri izi ngingo ngenderwa ko zotuma umwikeko uba muke hagati y'abamenyesha makuru n'abanyapolitike ku mpande zose, reka mubanze mutubwire Richard Kiramunda, muratafise iradiyo, ibibazo mukunda guhura navyo ni ibihe muri iki gihe, cyane cyane bihambaye cyane rwose twavuga mu matora n'ibibazo bya politiki mu Burundi?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ibibazo dukunda kuronka cyane cyane ni ibyerekeye cyane cyane inyifato tugira hamwe n'abatumire bacu, kuko kenshi na kenshi abatumire bacu babe abanyepolitike cyangwa abantu dusanzwe twita bo muri sosiyete sivile batakurikirana ibya politike. Kuba muri sosiyete sivile kenshi umuntu aravye ibi bihe turimo kuva mu bihumbi 2015 hariho abantu benshi bazana baba bashaka kuvugana agashavu kenshi nkumbure bagashaka no no kuvuga nabi bikatugora cyane kugira tubasubize ku murongo kugira bashobore kuvuga ibintu uko biri batareze ku kurenza amajambo no guta ubuntu icyo nicyo kibazo cya mbere twa tufise hamwe n'abatumire bacu hamba naho nyene urabona ni nk'uko bimeze mu gihugu ubu n'abategetsi rimwe na rimwe bajejwe ibyerekeye ibimenyesha makuru baragerageza kutwigeza ko bakugara amasite dukorera ko bakatubuza ibintu bitari bike cyane cyane bakanacuragiza abanywanyi bagerageza gukurikirana amakuru kuri internet nivyo bibiri cyane cyane bitugora
yego be atanaze akaringa umumenyesha makuru y'ikobongo yatanguye umwuga kwa kera cyane rwose muduciye ku mayange namwe ingorane mukunda kubona nk'izihe cyane cyane iyo hageze mu bihe bihambaye haba amatora haba mu kajagari ka politiki cyangwa ibindi bintu
byanabishika kuko gushukiza amakuru nka kurya kw'inka iri mu busho bw'izindi nka zakubitana abahembe zirasirikana ibisanzwe si abamenyesha amakuru si abantu atacyo bapfana n'abanyagihugu ariko barasunikana nawe ujya muri uwo musunikana mugabo igihambaye ni uko ndabyibaza hariho amategeko umuntu naho utuma umumenyesha amakuru naho ubura umuntu asanzwe utorenga wavuze ukuvuga ukuri njyewe mbona ko ari ibintu bihambaye rwose kuko naho waba washavuye naho waba uri muri uwo musunikano naho waba uri ufite aho wegamiye aho uhengamiye uhengamira cyangwa uwoshavurira mugabo uvuga uti hariho akaririmbi ntarenga simbeshera abantu simbeshera abantu kandi sinda batuke kuko umuntu uko ari kose abafite ibanga ryiwe afite iteka ryiwe ariko kubeshera umuntu birateye agahinda kuko nibyo tugeze n'ubu
icyo ni ikibazo muvuze gihambaye cyane rwose mushyira ntahe tanaze karayinga kubeshera umuntu nk'ingingo ya mbere ivuga ko gutohoza ukuri hanyuma ugatangaza inkuru y'imvaho inkuru ntizamaze inezereza abantu umwanya wose ikintu cyo kurwa kugira ngo abantu bose batahure icyo kibazo ni nk'iki
niba ari ko biva mu mategeko cyangwa mu mabwirizwa cyangwa mu muntu yavukanye mu muryango yize mu ishuri yize mu idini iyo barimo abare n'abantu akabona yuko hari ikintu hari akarimo umuntu adashobora kurenga ndavuga nk'akarorero hariho site interineti yitwa Burundi Age News yatangaje yuko jewe atanaze kararenga nishe umuntu muri 92 i Burundi ko muryango wane yo muri 92 nishe abantu hanyuma barabitangaza ubu biri kuri site yabo barabiyerekana n'umuhungu nuba narishe hanyuma ejo twari ko turavugana duharira duhazuka na nuwe Richard Kiragunda nawe narabyemeza hanyuma yemeza yuko yabibiwe na murumunaje yapfuye Richard avuga yuko ngo afite enregistrement murumuna waje yavuze yuko yishishije abantu mu 2022 Richard naramubwiye nini nijoro sibyakera cyane nabwiye ati 2022 sinari Burundi jewe ndiga mu Bufaransa araha kubyemera hanyuma mvuye ati oya noneho hari n'ibindi dufise tugiye kubishikiriza kuri Age News twerekana yuko wabaye wishe abantu mu 2022 rero shafi federe kuri urumva aho tugeze nk'uwo muntu yitwa ngo Richard Kiramunda ariko arabesha ngo nimumenyesha amakuru yubahwa kuvuga yuko jewe nishishije abantu akubaho gutera urubwa murumuna wanjye yapfuye akubaho kuvuga yuko murumuna wanjye yamufasha amajwi icyo gihe Richard ntawe yarinze hanyuma kandi akabwiye ati yuko agiye kwishyura kuri Age News ibyo birarenze urugero niho tubona yuko
u
Burundi kakageso k'ubukirisitu kakageso k'umujirima kakageso k'ubuntu byonyine katubuza kubesha amenya nk'uko ntiworinda kukarondera mu bamenyesha amakuru uwo karondera mu buntu
ubuntu naco ni kimwe mu bintu nyene yoshira mu ryabamenyesha makuru risaba ko umumenyesha makuru wese yogendera ariko nagomba na Richard ico kibazo cyo cibirego byashitse muri 2022 twobanza kubishyira ku ruhande kugira ngo turabe izi nyigo ngenderwa ko n'ikintu zofasha abamenyesha makuru haba n'abanyapolitiki ku mpande zose Richard twako tuvuga ku kibazo cyo gutohoza kuri no gutanga inkuru imvaho hagiye biro bishika mu gatanga makuru y'ukuri agafatwa nabi n'umurwikana akashanke ubundi murwi kubera iyo nkuru yo bita banezereje canke hagiye musanga mwihenze mutatoje neza amakuru muri ivyo muri ayo makuru yose mutangaza mu radio Bujumbura Bujumbura international.
Ndayo kwishyira icyo kibazo nabanza nagira mbanze kubwira ndatangaye cyane kumva ivyo bintu atanaza avuze kuri jewe kuko ntarahamwe kigeze tuvugana ejo nibaza ko yaradiranye cyangwa yavuganye n'undi muntu yamuhenze ngo ni jewe yiyitirira izina ryanjye. Hama rero kuri ivyo bintu byo kumenyesha ko gutanga amakuru kenshi ugasanga mu nyuma bigarutse kuwaritanze n'ibintu bishika cyane kuko abarundi ntibakunda ukuri cyane cyane abanyepolitike bacu ntibakunda yuko umuntu abuvugira ibintu byabo kandi akabivuga mu kuri akanabishikiriza imbere ya mu maradiyo cyangwa mu binyamakuru kuri internet kenshi baranahindukira bakanatwitwarira turafise imanza zitari zike bakatwitwarira mu masentare tukavyitaba tukabisigura tukerekana ingene bimeze nta na rimwe birashika yuko badutsinda mugabo agashavu karahaguma yuko umuntu aba yabasesi agatabi ivyo ni ibintu bishika n'isi mu Burundi gusa bishika ku isi yose abanyepolitike ntibakunda kumuntu abasesera agatabi si n'abanyepolitike gusa kuko amakuru se ya politike gusa hariho n'abantu twovuga nk'abagwizatunga bataba bashaka kuriha amakori hariho abanyuruza amahera ya leta batari abanyepolitike ivyo byose birashavutse abantu mugabo nta kundi umwuga ubwirizwa kumera gutyo ukuri kubwirizwa kumenyekana mugabo haragira n'ukuri n'ivyo aho dusangana aho nyene twihenze muri icyo gihe turaha ikintu bita mu gifaransa droit de réponse uwo twari twavuze tukayitanga kandi tugasaba n'imbabazi mu gihe twihenze
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gusaba imbabazi kiri muri za ngingo zitanu gusaba imbabazi igihe cyose yabaye nk'amakuru yatangajwe akabonekamwo amalenge cyangwa amahinyu reka imbere y'uko tuvuga ku kindi kibazo gihambaye cyo kwigenga tuhe ijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika yumviriza radio ijwi rya Amerika tubwire ukuntu byifashe muri iki gihe tutari ku mirongo ya FM Emil Pascal Ndobimana miriwe neza
ego turabahaye miriwe kandi tunashima ko mwana dutelefonye ngo tugire ico twoyaga muri kano kanya
ibintu bifashe gute muri kamara twumva kuri FM abakunzi bi radio ijwi rya Amerika bifashe gute muri iki gihe
bon c'est vrai jewe no babwira nk'umwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nk'umwe mwaza mudaha ijambo kuva muri 2015 twaragize icy'umuntu aterera rero jewe ngomba mvuge no ku izina rya Ministère Afrique de Compassion c'est vrai kumva k'umuntu ko atabumva ino radio n'ibintu vraiment sinovuga ngo biratunegereje turahomba byinshi cyane by'ukuri hariho benshi twaganira banabumviriza hari inkuru zatangwa ukumva yuko kabisa biradi usanga umuntu akunda rero ntabonezerwa ibi byabaye ariko mugabo murantunga ingingo zafashwe ejo mwari mwana atumiye uyu muyobozi wa CNC yaranavuze ingene byagenze kandi aranasigura twebwe tukavuga tukumbure bijya byabaye akaba kwihenda ko yavuze ko mwoja hamwe mukandika ikete abantu bakamenya icyabaye turifuza yuko ahantu haba hari ikosa ukwihenda kuko turi abantu twama turi abantu ntawuvuga ngo ni umutagatifu akora byose neza hakaba imbabazi bakavuga bati ngaha twihenze hakaba no gukosorana ariko mugabo nubwo byanabaye bakavuga ko habaye inkuru kumboreze na tanatohoje ugasanga habaye no kwihuta mugabo twebwe twaratanze hari icyo twoshima twavuga tuti umunyamakuru habaye kwihenda ntabwo aba ari bose nyotama nkajyo nzazi ko nanampanura iyo mwanadutumiye twebwe twavuze tuti yaro nk'abanyamakuru murantunga
abanyamakuru
nshimye ntiwoshimira umuntu atacumva urashimira umuntu abyumva kandi byazituka atari byiza nkawe uriko urambaza twebwe twaranabigushimiye kuri mikrofone z'iwanyu hariho mwebwe ntimwemera ikintu coca ku radio co gutuka igihugu co gutuka nza ivyo n'ibintu nzi namwe mvuga hariho n'umunyamakuru ari muri Kenya uyu Eloge n'umuntu by'ukuri muratanga muzobaze abarundi hino aratanga inkuru iri ekiribwe
ego reka ku mazina abamenyesha makuru reka tubanze tubireke gatoyi tuvuge cyane cyane tugaruke kuri cya kibazo cyo kwigenga mu kutangaza amakuru mushya ntahe atanaze kayinga ubwigenge kumumenyesha makuru n'ikintu gihambaye cyane rwose ivyo navyo birakunda gushika ugasanga kubera ibihe igihugu kiba kirimwo usanga ari ikintu kishobora kuba kigorana cyane rwose murashaka kutubwira niba mu mwuga wanyu imyaka mwamaze gutangaza amakuru mwigeze mugira ikibazo cy'ubwigenge hamwe mwumva ko inkuru mutangaza ata muntu aguha amabwire cyane amabwiriza
reka mu by'ukuri ubwo bwigenge tuvuga bw'abamenyesha makuru bw'ugushikiza amakuru buri ni isoko buri niyo buva buri niyo bwavuye buva mu masezerano mpuzamakungu deklaratio universelle des droits de l'homme hanyuma kandi ubwigenge bw'abamenyesha makuru kugira ngo bashikize amakuru bufatanye n'ubundi bwigenge bw'abanyagihugu kugira bumvirize amakuru bishakiye abanyagihugu kugira ngo bashikirize ijambo bashatse ubwigenge bw'abamenyesha makuru ntibwire banga si ukuvuga ngo ni umuntu sikurya kw'imbogo mu ishamba yigenda igenda ikubita izindi amahembe ubwigenge bw'abamenyesha makuru bufatanye n'ubwo bwigenge bubiri bundi bw'abanyagihugu rero ukoze kuri kimwe uba wishe byose nk'iyo ngingo yo gufata ngo Voix de l'Amérique hari cyo twayeguye twugari aho ubujije Voix de l'Amérique ni cyangwa BBC cyangwa izindi zose ubwo n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubusambuye ariko nk'uko uwo mushinga ntahe haje kubivuga ukoze kuri ubwo bwigenge ukabusenyura ukabusunika ukabushyira munsi y'umukeka ubukoze ku bwigenge bw'abanyagihugu batagishobora kumviriza inkuru bonyine bashaka si wowe ubagerera abanyagihugu n'abantu bakuze n'abantu bakunda igihugu cyabo cyangwa bacanka mugabo ni ubwigenge bwabo kugira ngo barongere amakuru bishakiye si wowe ubagerera ubundi bwigenge buca butosekara ni ubwigenge bwo gushikiza icyo wiyumvira n'ubwo bwigenge buratosekaye buca bukomereka rero icyo twagomba icyo noshikira ko nuko ukoze kuri kamwe muri ubwo bwigenge butatu uba wishe byose izindi ngingo yo guhagarika amaradiyo i Burundi mu by'ukuri ikomeretsa abamenyesha amakuru ariko ikomeretsa n'abanyagihugu nicyo rero gitangaje kubona umuntu witwa ngo ariko akingira abanyagihugu abakingira amakumbi ngo ntabashikire akaba ariko abima ubwo bwigenge bwabo kukubiza kugutekereza ibivugwa no kumenya amasoko aho bashobora gusumira hanze aho bashobora kumwa na kwiga aho bashobora gusanga umuti ubwo bwigenge bwose bw'umunyagihugu kugira ngo arogire amakuru mu by'ukuri sense nicyo
kibazo cyo kwigenga mu mwuga wo kumenyesha amakuru mushantahe Richard uragira icyo kivuze ko inyuma yaho duhahere ijambo umunywanyi dufite hano Peter niwe neza
niwe
muri he gapira
sa igitega
igitega izina y'ikirundi ninde
Mugisha
duga ku jambo ikibazo cy'imvuyo
cy'imvuyo ngo magutere nuko none kudeje cyara yawaje kwamwe ko uradera na gihugu kana byo bishinzwe kandi n'iyi cyama abikaje kwinjira ku gama ku nituze rero mu gihe batari kurakora cyane n'iyi cyama cyatunda yuko sanga gama ku byo bitubikije mu Burundi ko ama tugasaba kubasaba yuko ubuyobozi bw'ibijyanye bitagomba kubishoka byose bakumvikana sense nimba ari n'amakiti bakabeshije ibyo baba barababeshije ayo ibyo tuyobe tumwe tuyumva kuri kwanu ibyo radiyo twumviriza kure nino myiza
murakoze Pire mushyantahe Richard ariko twari kutuvuga amakenga Peter ashikirije amakenga ariko ashikirizwa n'abatari bake n'umutumire dufite ngaha nawe nyene yashikirije nashaka ariko muwandanye muvuge ku kibazo cyo kwigenga mu mwuga ukumenyesha makuru hamenyesha makuru mufise iwanyu mu radio wanyu icyo kibazo hari icyo mufise na gatoya
oya icyo kibazo nta ngorane dufite mugabo icyo nashaka kuvuga ku byerekeye abamenyesha makuru mu cyane cyane mu maradio nuko hariho ikibazo cya finansi iyo finansi mazayo maradiyo n'ibinyamakuru hariya mu Burundi apfa hanze ahabwa n'abandi bantu biragoye cyane kutawumviriza intumbero abo babaha amahera abo babasama bababwira mukurikiza icyo gituma kenshi na kenshi bishavuza rwose leta y'u Burundi kukivuga iti aba bantu abamenyesha makuru ko baronka amahera abatunze apfa hanze nk'ure bakorera abanyamahanga mukaba muzi neza yuko hagati y'abanyamahanga na leta y'u Burundi na cyane cyane abazungu nga muri za Union Européenne bitameze neza cyane bagaca bafata ibihano bafatira ibihano abo bamenyesha makuru nibaza ko ingorane nini ku bwigenge bw'abamenyesha makuru ihagaze kuri finansima yaba icyo kibazo kidahari ubwigenge bwari kongereza ko gusumba ni ikibazo gikomeye cyane ku byerekeye finansima y'ibimenyesha makuru ahandi ho nka twebwe dusanzwe dukorera turi hanze tubafise ukuntu twabikoze turigenga ku byerekeye finansima iyo ngorane ntayo tuba dufise mu kazi k'iwacu ka misi yose
murakoze Richard mushyantahe Pascal Aime Pascal Nduwimana hari ikibazo nkamwebwe abanywanyi nibaza ko telefone ya Pascal yagiye reka ariko duhe ijambo umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika muzo mwiriwe neza
mwiriwe neza na mahoro ngaho
na mahoro muri hehe muzo
bo na mahoro de ndi muri Kinshasa
yego
ngo jewe bo ari ko munungi gatoya ikiganiro sina vuga gifate neza niyo nari nchugurira radio
yego turiko tuvuga cyane cyane ni ikiganiro dukoresheje inyuma yaho iradio ijwi ry'Amerika ikana BBC zihugariwe imirongo ya FM kuva uyu munsi kwa mbere mu Burundi ayo maradio mpuzamakungu ntariko araca ku mirongo ya FM tukaba rero twatumiye n'abamenyesha makuru bazi umwuga wo gutangaza amakuru tukaba tuvuga ku bibazo bijanye n'amategeko agenga uyu mwuga duga ku ijambo ikibazo icyimvuye
ewe cyambere ni nyererano
yego
ko ijite kuri leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi turayikunda, ni leta y'iwacu dukunda kandi cyane rwose usanzwe, n'iy'iwacu turayikunda kuko twarayitoye. Ariko mu gihe uravye neza, nko mu gihe kuva habaye kajya kajagari k'2015 umwanya wa nini twasubiye gufata amakuru, ntitwasubiye kumviriza amakuru cyane cyane nk'amakuru ku maradiyo benshi abanyagihugu bari bamenyereye. Ariko ijwi rya Amerika ni radiyo yatubaye hafi idufasha iduhereza amakuru. Nibuka nk'igihe habaye igihe tentative ya putsh umwanya munini ya jenerali Kagame muri Amerika. Ubu rero ikaba yari radiyo misanzwe twakunda kumviriza cyane, yaduhereza amakuru ikadufasha cyane, noneho muri byinshi yadufasha. Nibyo umuntu arashobora gukora amakosa, ariko nabyo turamenya neza, bisaba yuko babitubwire neza. Ejo nari numvirije ikiganiro bari bahaye Mutama nyakubahwa Karenga Ramadhan, aravuga arasigura, nari nabyumvirije, ariko hari ibintu bimwe bashobora gukorerako. Bakavuga bati reka tucige tuvugane n'abarongoye ijwi rya Amerika, tumaze twige raboro turabe ikosa waba barakoze uko ringana hanyuma tugige turabe. Nimba ari ibintu bisaba yuko twashobora kugara iradiyo Voice of America amezi n'atatu
atandatu
amezi atandatu tukayugara, itari kwiravuga isambirana ku butaka bw'igihugu, kandi abanyagihugu benshi ari kwirabafasha, ndetse urazi ko hariho n'ibiganiro byinshi by'amagara y'abantu byacaho bigafasha abanyagihugu. Ibyo rero byari ibintu byari bikwiye, bari bakwiye kwiyumvira bakaja hamwe n'abarongozi barongoye ijwi rya Amerika, bakaraba ikosa bakoze bakaripima, hanyuma bakavuga bati vraiment ikiganiro twafashe ni kirekire, kuko tanumubyeyi ariko bakaraba bakavuga bati ikiganiro twafashe ni kirekire wadamirike vraiment mu gihe hari radio abanyagihugu benshi bumviriza, ndetse na BBC zahuza miryango za radio abanyagihugu benshi bumviriza, byafasha n'abarundi benshi kumenya ukuri, kumenya n'akahise keza k'ibihugu no kumenya na kazoza, kuko byabafasha cyane
rwose. Yego, muzo musozere.
Icyo nasaba kwari uko boraba gusa bakaraba ukuntu botenzurize bihano, bakabigabanya vraiment, kuko abanyagihugu tutse muri ijwi rya Amerika turumva yuko nitwoba tusatisfi kabisa, kuko cyadufasha kenshi cyane rwose no mu biganiro by'amagara y'abantu. Murakoze cyane.
Murakoze muzo. Reka tubanze duhe n'ijambo Matias mbere yuko abashinga ntawe bagira icyo bavuze ku byo mushikirije, n'imbere yuko tubandanya ku ngingo turiko turiga ngaha. Matias, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Izina ry'ikintu ririnde?
Nishimye ko rivuga nta ngorane.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi.
Duga ku ijambo, ikibazo cy'imvuyo.
Numvirije telefoni nteba nasubira ngo ahantu ni ikiganiro kiri hagaze ko.
Ikiganiro turi ko tuvuga cyane cyane ni ikiganiro dukoresheje nyuma yaho hafatiwe ingingo zo kugara zo guhagarika imirongo ya FM iradiyo ijwi rya Amerika kuva uyu munsi wa mbere, tukaba rero twatumiye abashinga ntahe banonosoye umwuga wo gutangaza amakuru. Turi kumwe na Atanaze Karayinga na Richard Chiramunda, tuba ku ijambo ikibazo cy'imviro kuri iyo ngingo yo kugara guhagarika FM kuri radio ijwi rya Amerika canke ku bindi bibazo tuko turavuga vyerekeye umwuga wo gutangaza amakuru. Duga ku ijambo.
Ni rusange tweze no kuri nk'abanyagihugu. Alo, alo,
duga ku ijambo, turakumva.
Ni muri rusange tweze nk'abanyagihugu ingingo yatubabaje cyane kweri, kuko radio ijwi rya Amerika ari radio dukunda, kandi ni radiyo twakunda kumviriza kuvaho izindi zigiriye ingorane. Tube twaguye mu gahunda twumvise ko hapashiriyingo nk'iyo nk'ubu biraboneka ko yari radiyo ikunda kumvirizwa n'abantu benshi. Iyo radiyo iboneka ko twari dusigaye twumviriza ko amakuru nyine nk'ubu urabona ubu buryo nabwo busigaye n'ubw'amatelefone, nabwo busaba telefone zishize abantu bake. Twasaba kweri ko nka leta yoreka radiyo ijwi rya Amerika igasubira kumvikana, kuko
ingingo yatubabaje muri rusange.
Murakoze Matias. Matias na muzo bose basa n'abafise amakenga ku yongingo bakaba batangaza ko bababajwe no kumva batumva radio ijwi rya Amerika ku FM atanaze karayinga kuri ivyo vyumviro vyabo bashinga nta.
Kana bimwe navuga yuko ukoze kubwigenge bw'ugushikiza amakuru ubukomerekeje ubwigenge bw'ukubiza cyangwa gusoma amakuru wishakiye ubukomerekeje ubwigenge bw'ugushikiza icyiringiro cyawe cyose wishakiye kabunyagihugu kabundi icyo nicyo cyumvikana kigaragara kandi abantu urumva nibyo bagaruka kandi nibyo n'iby'ukuri icyo nagaruka ko nuko ibyo uko abamenyesha amakuru bafata amahera avuye hanze ndibaza ko atari cyo gikuru kuko ubiraje abamenyesha amakuru b'abarundi bakora mu buryo bwinshi mugabo hari bamwe bakorera amaradiyo n'amateleviziyo y'u Burundi ya leta y'u Burundi nyine icyo twokibahora hari abandi bafata amahera avuye mu ma ONG yo hanze icyo twokibaho iki gihambaye cyane cyane mbega urumunyamerika cyangwa umubiligi cyangwa umuyapani cyangwa umudani cyangwa umushinwa ukazana amahera ugaha akazi bene wacu abarundi n'abarundikazi bagakora mu iradiyo yawe cyangwa mu kimenyeshamakuru cyawe icyo cyoba ari igicumuro mbega kugara iradiyo ya BBC cyangwa ya Voix de l'Amérique ndirabona yuko ari kubuza abarundi n'abarundikazi gukora akazi kubyo baronka umushahara bibesheho batunga imiryango ibyo byose barabibona barabyumva hanyuma n'ikiri umuntu yogaruka ko nuko burya kuvuga ngo n'amakosa bibisi yakoze cyangwa n'amakosa Voice of America yakoze ngo rero duce tuyahari tuzihana hari umushinga ntayavuze ati none igituma tubaza kwicara bakaganira bakumvikana kabati wowe warareze akakanyiza kanaka na kanaka hanyuma ugacutsindira ku isunzu ry'inzu ukabahana ukabaha igihano cy'amezi atandatu ni kuki batabahaye iminsi itandatu cyangwa imyaka cumi cyangwa imyaka mirongo itanu byavuye kuko iyo ngingo bayifashe gusa ikindi cya kabiri erega turihenda tubaza yuko ari ikintu ari ingingo yirebangana yonyine uno munsi nyenye uranyumva uno munsi nyenye hari abantu bafashwe abamenyesha amakuru Voice of America mu Kirundo baheje gufatwa materiyali yabo yafashwe bariko bagira iki bariko bagiye muri kuvertir kuko bayivuga kuraba ibyamamazo y'umugabo Sendege Fredi mu Kirundo umumenyesha amakuru ibyuma byiwe byafashwe
abafashe abo mumenyesha amakuru nibaza ko barenze amategeko ko n'umukuru urwego sense ejo Karenga Ramazani yavuze ko amenyesha amakuru yadiyo ijwi rya Amerika bafise uburenganzira bwo kuja gutora kagutohoza inkuru no gukwirikirana inkuru aho ziriko zirabera hose ico ni kibazo nibaza ko abategetsi baba bicarira kuko na Karenga arongoye urwo rwego
yashikije nuko iyo ngingo y'uguhagarika Voice of America amezi atandatu na BBC singingo yireba yirebangana mu byukuri utohoje ubone ibyo bayifata niyo ngingo yuko afashe umumenyesha ibyuma by'umumenyesha amakuru mu Kirundo si ibintu byirebanga n'umugambi si umugambi kandi muremure kandi n'umugambi watangwe ku mwaka kandi uzobandanya ni umugambi wo kubuza abanyagihugu kugira ngo bumvize amakuru yabo bishakiye mu buryo bishakiye ni umugambi si ikintu kirebanga gasa n'agatoto ariko kujya mu jisho ry'umuntu oya n'umugambi
mu gihe mushyanahe atanaze karayinga uba utatohoje iyo nkuru icyo cyoba ari cya kibazo cya mbere twavuga kubanza gutohoza inkuru neza umuntu akaca yitangaza ariko reka tubaze n'umushyanahe
nayo gusona SOS Media bavuye ko SOS Media ikora neza rero bibaza ko mwemere yuko ico kintu kitiye banzana
reka duhe n'ijambo ishaha kiramuda nawe nyiragira icavuze ko byashikirijwe n'abashinga ntayo babiri Matias na Muzo basa n'abatewa makenga n'ingingo ihagarika ibiganiro kuri FM Radio ijwi rya Amerika mu kanya gato tuvuga ku ijambo
ego icyo nashaka kuvuga nuko hariho abavuze yuko bashimye amajambo yashikirijwe ejo igihe mwariko murakora ikiganiro hamwe na Honorable Karenga Ramazani atwara sense ibyo yabemereye kuko aho niho umuntu yohagarira mukabandanya muyaga kugira ibyo bihano bihabwe kuko usomye neza ibyo bagiriza BBC na Voice of America urabona neza ko muri minike bidafashe nibi nkumbure kenshi na kenshi turamenyereye ibintu byo mu Burundi nuko hariho ikindi kintu inyuma y'ibyo bashatse kugira bashatse kubuza icyo kintu rero muricara nkuko yabibemereye mu kiyage muzobona yuko ibyo bihano bizoca bihava kuko kenshi na kenshi communique ntivuga byose usanga hariho ibindi bintu biri inyuma hama ifyo byo ni ibintu bibabaje kuko bose babivuze yuko umuntu afata ibinyamakuru amaradio akayugara ikinyamakuru cyacu baramaze kucugara barasuba baracugurura mu mwanya mutari ko murakora mu mwanya batari ko barabumviriza ni ibintu bibabaje kuko umumenyesha makuru abandanya akazi kiwe n'abamenyesha makuru ba Voice of America na BBC mu Burundi muri uyu mwanya barabandanya naho bagize ingorane mu Kirundo barabandanya gusohoza amakuru mugabo umunyagihugu ntayaronke kandi aricyo kintu gikomeye yuko umunyagihugu aronka amakuru y'imvaho ibyo byose rero bivana n'ibyo tuvuga yuko ahubwo ni kuhiga akari nyuma kakaba ariko mutorera inyishu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza
yego
muri hehe
ndi Bujumbura mu misozi hejuru
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro
n'icyumviro hanyuma ntihabona ikibazo ndi gukongere ko gusa na kamaramara benshi barakunze kubwira ngo caratuvunye mugabo kibagira ko n'ibyari cyabavunye
duga ku ijambo turakumva
kuko baranabyibuka na namba bivyoteye uko ariho byinshi twaronse kandi byakamara kubera izo radiyo ariko zirasamirana mu myaka myamaze ariko turaronda kuri ibibazo byari mu nzabiri hanze mugabo barabyibagiye nk'uko ibisoma kiragiragira cyane mu kijije kino uvuga nti abarundi ubwacu tworema kuko nabo bagira abahinga hari abafite abandi abo bahinguye barasubwa kandi bazo bahinguka kandi ntamibwiye nacyo twitegure nubwo waba izi bintu bica ahantu twiteze kuko turabaye kuko nibyo batinya
murakoze Desire reka duhe ijambo Elia mudube ku ijambo Elia muri buri
ndago aye miriwe nute wa fitiri
miriwe neza
ke no musi ntacyo batse mbatsaba tumire ko ya ntangu ikikamiro nashaka ndakubaze bica biharuro ukuntu umuntu abishyiramwe mu telefone akoresha ubwoko buhe bw'itelefone bitwara amayinite angana gute
ibiharuro turashobora kutafite nimero zawe Elia turaza kwikurungikira
murakoze cyane ndabashimiye nta kindi nore nza ko ngaho numvise uko muri kumwe n'abahinga mu kumenyesha amakuru nzobaza nato ibyo biharuro
yego twibutse izina ry'ikirundi Elia
nitwa
Sengiyumva murakoze turabarungikira iyi mirongo ya shortwaves tuvugira ko
murakoze cyane kuri radio kumari iwacu genda twizere
yego murakoze
yego
tugaruke bashinga ntahe turi kumwe tugaruke ku ingingo ya gatatu ivuga ko mu mwuga wo gutangaza amakuru ku reka gutangaza amakuru ataruhande umumenyesha makuru yegamiye reka dutangure kuri Richard turi kumwe
Ego ndabumva.
Ego me muvuge mu giri cyo muvuze kanya gatoye cyane gose ko cyo ni kintu gisanzwe gisanzwe cyane gose umenyesha makuru wese ikaningi ngo ateza kwisunga hari hose hari ikibazo nka muhura naco kuri kugereke iyo ngingo.
Twato kirabaho kuko muvuze ko bidushobora guhendana ngo hariho umumenyesha makuru adafise ahahengamiye kuko benshi general akoranye n'abamenyesha makuru benshi ugasanga numunywanyi w'umugambwe naka naka bikagorana cyane kugira umuntu amuzane hagati ashobore kuvuga inkuru atarinze guhengama mu bisanzwe uco muvanga n'uwundi kugira hashobore kuba neutralite no ngaha iburaya no muri za Amerika hariho abamenyesha makuru bakorera ibimenyesha makuru by'imigambwe akavuga intumbero z'imigambwe abari umumenyesha makuru ntidushobora kuvuga ngo si umumenyesha makuru kubera ariko aravuga amakuru y'umugambi cyangwa y'ibyumviro byiwe ashigikiye aho rero kubwira ushobore kudahengama ni bintu bigoye cyane mugabo birashoboka kandi igikomeye cyane nuko nko mu gihugu cy'iwacu aho akantu kose kashobora gutuma ibintu byononekara biyangara niho ahubwo kuba tukomeza tukagira ingufu nyinshi kugira abamenyesha makuru ntibahengame iyo muri redaction cyangwa muri groupe mukoreramo mugasanga hariho uhengamye mucamo mumushira ko impande n'uwundi kugira bagerageze kukumetraliza ivyumviro vyabo abanyagihugu bakaronka ivyumviro bivuye hirya no hino kugira iradiyo cyangwa icyo kimenyesha makuru ntibavuge ngo gihengamye hanahana.
Mushanahe Atanaze Karayinga kuri icyo kibazo namwe cerekeye ingingo umumenyesha makuru wese ateza kwisunga kudahengama mudubi kujamo
kudahengama uhengamira gutera urwego n'amategeko y'igihugu n'ubuntu mu kugendera ku ijambo guhengama si byo bibi guhengama kugumayo ni byo bibi aho tugaruka kuri kimwe twavuga icyerekeye amahera yaza rishaje kuvuga ati niburaya hari abamenyesha amakuru bavuga imigambi hari akarorero kari mu kavuga ubu cyane mu Bufaransa n'umuntu witwa Boloré n'umuntu yubatse ibintu byinshi muri Afurika afite amahera menshi hanyuma akaba afite na televiziyo ikomeye yitwa Canal Plus hanyuma muri iyo Canal Plus abamenyesha amakuru ejo bundi hari umwigeme akoramo bariko hari umuntu w'umutumire yamubaje amakuru ati mbe shobuja ameze ati kuko shebuja Monsieur Boloré ari mu rubanza ubu hari ibintu bavuga yuko yoba yarafegise muri Guinea no muri Togo uwo mumenyesha amakuru w'umukobwa rero niwe yavuga ati jewe ndabyo ntashobora kubivuga ko kandi birumvikana uwo mwana w'umukobwa yavuga ati ntabyo ashobora kubivuga koko umushahara w'iwanje ndawuhabwa n'uwo leta zitungane muri kubura abazi icyo ni ikibazo gishika hose muri voiture amerika muri BBC muri Deutsche Welle muri RFI muri radio televiziyo y'Uburundi muri ahantu hose abamenyesha amakuru bafata umushahara w'abantu babakoresha rero kugira ngo nubwo inguvu zo kuvuga ikintu kidashimishije uguha amahera uguha umushahara ntibyoroshe kandi mugabo icyo gitwokirangira ko umwanya muremure naho biri uko naho abamenyesha amakuru benshi bafata umushahara bahabwa umushahara kandi byumvikana kandi byiteka naho bafite ubwo bupfu kubona ubwa ni bupfu bw'umumenyesha amakuru kugira yigenge niwe yokwiha amahera niwe yokwiha umushahara naho bagira uko hariho amategeko bamwe bavuga bati bayahawe n'imana abandi bati bayahawe n'ubuntu abandi bati bayahawe na filozofi cyangwa amategeko yo kuvuga ukuri kutarengera umuntu
iryo ni tegeko rihambaye cyane gose
n'uwo ahengamye ahenga bavuga kuri nuko mugabo kuri ukuri si kumwe ukuri ni kwinshi mugabo mu mutima wiwa uti iki kintu ndacemaze no kibwira abana baje no kibwira umugore waje no kibwira abagenzi ukuri niko nasumva uko kuri mugakumbura bariheze muga uko niko kuri ngezeho ico nico gihambaye kizinde bya byose
iyo ningingo imwe ni imwe mu nyingo zikomeye zubahiriza eka umumenyesha makuru kandi umumenyesha makuru wese atezwa kwigenga kugendera no kuvuga ko ari ingingo ihambaye cyane rwose ico umuntu yotandukanya nuko uburorero bwatanzwe bwa menyesha makuru usanga bahengamye kenshi na kenshi usanga ari abamenyesha makuru bakorera ibinyamakuru cyangwa televiziyo bamwe bita opinion journalist aba journalist d'opinion cyo kimwe n'aba bamenyesha makuru b'andi maradiyo yubashe mu bisanzwe yatezwa kuba ataruhande begamiye tubibutse inshuti mwese kumwe ko mwabandanya kumiriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elisa miriwe neza
mwiriwe ngaho ku ijwi ry'Amerika
miriwe neza izina ry'ikirundi ninde
ni Bigirimana
tuga ku ijambo kibazo cy'imbyo
jewe ikibazo nari kubaza kumbrecishuwe kuko nagomba mbaze ni ko kwa wamenyesha makuru b'ijwi ry'Amerika na BBC bo bakibandanya bakora ariko cishuwe ariko rero nagomba ntange icyumviro cyanjye ejo igihe Karenga Ramadhani yari karashikiriza imvo nyamukuru zatumye zimwe mu mvo zatumye babahagarikira yaravuze yuko kandi mukoresha abantu bariko bararonderwa n'ubutungane bw'igihugu hanyuma no kora ku mwanya wambanye muto nagomba ndamubaze yuko kora ko ngo tubibona nko mu Rwanda yari nk'umuntu bari kubarondera yakoze genocide nk'akarorero bandikira ubutegetsi bw'icyo gihugu bakavuga bati tukeneye uno muntu mu muduhe so sinumva kugwanje ruhande yuko umuntu akoresheje umuntu ariko yarondegwa n'ubutungane acahagarika ibikorwa kubera ko yanse kumutanga kuko si cyabajejwe wowe ntago kabariko kazi kiwe so muri icyo gihe rero nkaca mbona yuko mengo nkuko atanazi yaraje kubishikiriza ukamera nk'umu ihindukiza gatonya umwereka yuko atari amakuru yatohoje ashobora kuba atariyo mu gihe ariko aravuga yuko ushobora kuba ari umugambi mu by'ukuri twese turashobora kwiyumvira ko ari umugambi kubera ko nkuko Karenga Ramadhani yabishikirije yaravuze ngo hariho ibintu bimwe bimwe ngo bikiba uca ufata ingingo aho nyene utiri uramenyesha utiri uragabisha mu yandi majambo bica byumvikana nk'aho mengo hariho ingingo runaka zateguwe ziba ziri ahantu akantu runaka kakiba gusa baca bashira ko igihano no kuvuga izo ngingo zishya zikurikizwa hatarinze kwisungwa kumbura umwumvikano cyane gutohoza kugira ngo bamenye ishatu n'ibyo bintu biba kubwo ibyo gishobora gutuma abantu twibaza yuko hari umugambi wari usanzwe uriho kuko nimba bavuga yuko ari ibintu hari ibiganiro byinshi byagiye bica ku iradiyo batashimye bakaba batarabamenyesheje hanyuma mukumva gusa bafatiye ibihano bica byumvikana ku mengo hari ikintu cyari kibyinyegeje inyuma hama kandi kanagusa nagomba nongere ko ari nako kanyuma ngiye guhereza ko nuko kuva na kera hose sinzi ikibazo iradiyo y'igihugu nkuru ibifise kenshi barakunda gushikiriza amakuru batatohoje kandi batanga amakuru yose iyo umuntu ashaka amakuru y'imvaho kenshi twakunda kwisunga ama radio prive nizo zaduha amakuru atomoye nk'akarorero imigwi ikigwa n'ikiri mu ishamba abasirikare b'igihugu barinjira mu nyagihugu bakica abanyagihugu inyuma y'iminota 30 tukumva ku radio nkuru ngo kwa abasirikare b'ishamba ngo bateye abanyagihugu babishe kandi atamenyesha amakuru n'umwe yahageze ngo akurikirane ayo makuru arabe ariko ama radio prive iyo yahagera iyo yaratohoza amakuru agadushikiriza amakuru y'imvaho ari naco iradiyo ijwi rya Amerika kumbe na BBC nayo ni maradiyo yigenga akora kubwiyo njewe nkahereza nkaheraheza mvuga nti ibintu bakoze mu by'ukuri nibyo twakwita nko mu Cyongereza indirect discrimination and discrimination iri indirect kubera ko nta kosa rigaragara ribonekana ririho bubwira ngo iki cyarakozwe ku bw'izi radiyo yugagwe kuko ntinigeze mumenyeshwa ngo muhagwe gasopo nk'uko izindi radiyo zihabwa gasopo kubwiyo mvo nk'uko nabisabye nk'uko n'abandi abanywanyi b'iradiyo bakomeza kubisaba mu by'ukuri turi mu bihe bitaduhumuriza cyane cyane nk'abarundi bari mu mahanga ibihe by'amatora ego twa twashaka kodifisi bakoje kumva kubandanya dukurikirana ibiganiro kodifisi kugezweho ariko abandi banyagihugu bato bashobora guhura n'ikibazo.
Murakoze Elisa Bigirimana leka imbere yuko abashye ntabagira ico bavuze ku byo mushikirije duhere ijambo Venance. Venance mwiriwe neza? Venance muratwumva? Ndumva Venance atariko aratwumva reka duhe ijambo mushana yatanaze karinga agira ico avuze kuri cyishikirijwe na Elisa Bigirimana imbere yuko tuca kwizanya ngo zindi zisigaye tugakujamo.
Oya mutu kuri ijo yakuze n'ibintu cyumvikana kandi bishimye rwose kandi nawe numva yahereye ku cyo nari nashikirije n'umugande kuko ikintu kiri cyaje cyonyine gusenya amaradiyo y'Abarundi RPA Donesha na Tele Renaissance n'izindi kugabisha zijya za isanganiro n'umugambi si ikintu kirebangana biraboneka ko ari umugambi kandi n'umugambi leta yemanga kuko umaze guhagarika Voix de l'Amérique kumva wewe wibaza ko ari iz'ukuri mugambi ntufata umwanya wo kubaza muri Voix de l'Amérique uti mbere amakosa nibaza yuko nokwagiza urayemera duhera kuri icyo kintu yavuze ngo BBC ibambe Voix de l'Amérique ngo yahaye akazi umuntu ngo arongerwa n'ubutungane bw'u Burundi nuko ngo iba yafashije abagomba gusenya leta ubwa mbere ho sinzi ko Karegeya Ramadhani yibagiye yarabaye mu Bwongereza yarabaye muri Japon n'ibihugu bikurikira amategeko umuntu umwagije ngo yagombye gutembagaza leta cyangwa yafashije abagomba sukuba yuko ubutungane bw'icyo gihugu ahari butabwemago ni zikuri abaza urani afite abashikiriza amanza bamuburanira asinzwe niho leta z'ibyo bihugu zifata ingingo ziti wowe ko wakora muri Voix de l'Amérique kandi tukaba tumvise yuko wakoza ibara mu Burundi bw'iwanyu wewe ako kazi kibazahagaritse nuko bigenda umuntu abarundi batwara i Burundi bibaza ko yafashije abagomba gutembagaza leta sikuvuga yuko yatsinzwe sikuvuga yuko ariki ari umuntu amategeko yamaze kumukubita
ndabona akanya kariko kagenda ndabasabe mu mpe nyinshi ngufi ngufi
ntacyo bafatira ko n'amafuti yo kujisha uwo mugambi mubi ugayise wo kuza abanyagihugu gushyirira
uwo mugambi ni ukuvuga ni mu cyimbiro cyawe mushya ntaya tanaza ha kuri radio ijwi ry'Amerika nshaka kwemeza ko ari umugambi tutarabitohoza n'ivyo n'ibintu umuntu ashaka gutohoza reka na mushya ntaya rishaka cira munda namwe mbwira ico muvuze ko vyashikirijwe na Elisa Bigirimana na Venance
Mukani. Ego jewe ico nashaka kuvuga nuko ibi byerekeye kugara amaradiyo ya Voice of America na BBC n'ivyabaye muri 2015 aho baturira amaradiyo n'ibintu bibiri bidasa na gato ni bibi cyane gufatira ibintu mu kivunga umuntu akibaza ukuntu bitari nibyo ni bya bindi abantu bavuga badatohoje bakoresha umutima resentima bibaza ngo nuko bimeze mugabo jewe ikintwenda kandi byarankwendeje cyane igihe nabyumva ni igihe nasoma muri communique ngo ikosa Voice of America yagize niyo guha akazi umuntu ariko arakurikiranwa n'ubutungane n'ibindi twemeje cyane kuko none nk'ubu Volkswagen cyangwa Mercedes yoha akazi umuntu ariko arakurikirana mu butungane i Burundi Burundi hagareka kugura iyo miduga bagahagarika kuyigenderamo ntibifatise nicyo gitumaye navuze ati nari navuze yuko umuntu yoronderera ahandi icyatumye iyo ngingo ifatwa kuko muri communique ntibigaragara siho biri birahandi yaragiza cyane Honorable Karenga Ramadhani kubabarira yuko ashobora bishobora kudadanuka bakabitorera inyishu kandi turibagira cyane yuko imbere yuko se ifatiye ingingo leta y'u Burundi indwi imwe imbere yari yahaye injonction yahaye itegeko CNC bikurikirane cyane ayo maradiyo abiri n'ayandi maradiyo bari bavuze urumva rero ko CNC tusana wa idendeleza kuko yoyo ya kuri chiche itete kore tayo Burundi ya bahayi niso tulavjiwa gira na vyo nye kubikuli chirana
kulicho kiwazo nye kulicho kiwazo nye mshana he chila munda mshana ikarenga ya buzeko ringi nguya fashkwe nurwego alongoi wigenga likundabu na kanya kalikoka tujana tuachafisi abandi banywa nyu radio ijwi d'America Jean-Claude na Louis Michel le cadre tawe kuri Jean-Claude Jean-Claude Milioneza
na mahoro na mahoro
na muri hehe
anti kitega
izina gikirundi
anti nifasha
eduga ku jambo mukanya gatoye cyane gose kibazo cimbe
ico nogomba kuvuga ku yingingo yaraye ifashwe yo kugara iyi radio ijwi d'America allo
duga ku jambo turakumva
Chono goma kutangaza nukuri ahanini barayi bafatiye amaboko mu gabanyagihugu ubu je radio nazimitse kuko nta yindi shobora kumviriza kuko nta yindi radio shobora kumviriza numva yo vuga kuri nk'ijwi rya America nukuri barahabe bagerageze nukuri izo mvuga zose bazugara barabo ukuntu bo bidadanura bakabisubiza ku murongo kweri je nayo ubundi sinumva uko byabivuga makuru ahenganye je sinshobora kubitahura nibaza yuko bafite izindi voza tumwe babigira
Jean-Claude murakoze cyane gose kucyumvira mushikirize cyiza Louis Michel amwiwe neza
agufi murakoze agufi
mwiwe neza
urakoze muraho
turaho uri hehe
ndi mu Rwanda ndi muri Kamonyi district mu majyepfo
izina ry'ikinyarwanda ninde
nitwa Louis Michel umwanya wabishyana nagira ngo rwose mbabwire ni murazirunga zange ziri sogo uti kubera iki None se urabona ufunga voador amerike uhinye voador amerike cyangwa se uhinye abayumba abaturage bawo icyo ni ikibazo icyakabi uje voador amerike igende yemere ijye gusaba imbabazi kwende kujya yo ibone idafite icyo ni icyakabi icyagatatu ejo Ramazani yivugiye numva ko ye abanyamakuru ba voador amerike bagomba kugenda bagakomeza akazi kabo none umburi yabamfatiye ibyo reka mwereke Muzirunge zange ziri sogo cyane ibintu byagenderewe uko mizabikora ko amezi babahaye urana akiri kizagabanu ariko sahu ubufunga cyari mu bafunga urinyo bakuru bitatu ubwo ziri abanyamakuru byagiye inama nimone ko ari umugambi ahubwo ko reka mbere nimwemera ngo abanyamakuru uko ari bitatu uko muri batatu mugende mupfukamire leta y'u Burundi musaba imbabazi mukorere bari abaturage Naho ubundi uko muzabikora kose muzazirunga tuzabisoma murakoze cyane byari cyo gira mbabwire murakoze murakoze
urakoze Michela
akabaza gatoyi ubu kwa kwa mugenda musemba bazinacya kuvuga ngo ari umuntu watutse Burundi mu mwakazi wada meriki mu mwakazi none se reka mwe uwo mugabane wa mwara mu mwakazi nta zindi nzira nakwita diplomatike bagombaga kunyuramo ariko bakagira ariko
urakoze Louis Michel bashinga nari twateramanye atanaze karenga na Richard Kiramunda nashaka mu gice muvuze kubishikirijwe mu kanya ariko nibaza ko ari byimviro byamaze gushikirizwa nti wanashaka cyane kandi ko muvuga ku byerekeye za ngingo zitwari dusigaje zindi ingingo zerekeye kugendera ubuntu mu mwuga kumenyesha makuru kudakora ikibi n'ikintu gihambaye cyane rwose nk'uko kuko amajambo abamenyesha makuru akoresha usanga kenshi na kenshi ashaka kubabaza abantu eka no kwemanga amakosa mu gihe akozwe icyo ni kintu mwize gushikiriza mu kanya gatoyi amasegonda 20 umwe reka dutangire kuri Tanaze Karayinga mu gusozera ibishikirijwe n'abashinga nta Jean Claude na Louis Michel mu kanya gato amasegonda 30 uraho kuri
Nabivu 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 Richard ntarazona yuko ari umugambi azotubabibone na bindi bazanya mutonya hari ikintu cyakabiza goma gushikiza ko nuko nibaza yuko Ramadan nawe ne karenza Ramadan nibaza ko ari mu bantu bariko barashisha abanyagihugu bashaka gutwarana ngo gutora ne yasi ego idasi bizwashingiro kumva ari mu mugambi wo kubabuza kubajuragiza kugira batore oya
nabadani namwe mu shanari shari cyamunda musozera ibyashikije na Jean Claude
mugutozera ni gutanga impanuro kugira cyane cyane ivyo bintu byo kuzabarugara amaradio ntibisubire nuko abamenyesha makuru n'amaradio n'ibimenyesha makuru bindi byose byose biri biricunga bikaraba kuko hajya abatumire muhamagara murashobora gusanga bazanye
ubundi egome rishya munda akane kagiye ndabashimye cyane rwose ku byimviro mwashikirije no kwitaba ikiganiro cyacu turagushimira nawe mushikana he atanaze karenga ku byimviro eka no kuba mwitavye ibiganiro byacu turashimiye abaduteye akamo tukaba tubifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika.